VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe abatwumviriza mwese. Kuri mikro muri kumwe na Hozin Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Tukabona abantu bane bagaragaza bijya bimenyetso by'indwara, turirukanga turabafatira ibipimo, naho nyuma y'amasaha 48 twaca dusanga ari cyo kiza cyakorera.
Uyo ni muganga Arcade Hatungimana wo muri commune Kabedi, avuga ku ndwara yakorera imaze kwibonekeza ku batari bake ku bitaro byo mu Kabedi biri mu ntara ya Bujumbura. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato, murabe hafi ya maradio yanyu. Abagwayi bakorera barenga 90 nibo bamaze kwakirwa ku bitaro byo mu Kabedi biri mu ntara ya Bujumbura kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Icyo kiza cyakorera cyatanguye kwibonekeza mu karere k'ubuvuzi ka Kabedi. Muganga Arcade Hatungimana arongoye ku karere aravyemeza.
Ni kuva itariki 27 z'ukwezi kw'indwi aho twabona abantu bane bagaragaza bijya bimenyetso by'indwara, turirukanga turabafatira ibipimo, naho nyuma y'amasaha 48 twaca dusanga ari cyo kiza cyakorera.
Abagwayi 92 ni bo bamaze kwakirwa n'ikigo cyubatswe ku mugwa mukuru wa commune Kabedi, kiretse umwe yitavye Imana mu ntango kuko yaranagwaye indwara ya malaria. Abakirwa bagwaye korera barakira, naho baguma biyongera nk'uko bivugwa n'uwo muganga. Isuku rike, ubukene bw'amazi n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe ni bimwe mu bitera korera nk'uko bisigurwa na muganga Arcade Hatungimana.
Intandaro nyamukuru n'ubukene bw'amazi mu karere k'ubuvuzi ka Kabedi, na cyane cyane aho mu Kabedi usanga muri iki gihe cici udusoko twose twazana amazi cyaragabanutse ahandi naho gakama. Abanyagihugu rero kubera n'ingene bangana n'isibake ni benshi, bakabura amazi ashobora kwakwira, ugasanga amazi ni make. Hanyuma hariho n'utuzu twa sugumwe tutakoreshwa neza n'abadufise batadukoresha neza, hanyuma na hariho n'imihano usanga zitadufise.
Bamwe mu bakize iyo ndwara yakorera barashima ko bavuwe bagakira, bagasaba kuroswa amazi meza kuko ubukene bwayo aribwo butuma bagwara iyo ndwara yakorera. Umufasoni Irakoze Gerardine aturuka ku mutumba Kiremba wa commune Kabedi ari mu baronse mitende bari bafashwe na korera.
Yafashe ku munsi wa Mungu mvuye ku ishengero cyane yicironga kwa muganga banze na kunderuzo rero bansikenye ngaha abaganga no kuri mu Burundi. Ndarabashimiye no kuri kuvisa bari bangiriye kwisari mugira gatanu, niho hondashiye ndumva ka mitende no kuri niho nashye ntangura kwishara. Ndavuye yo ku munsi wa gatatu usaba yuko ko batondera amazi meza, amazi ya rusengo kugira turabe natwe ubuzima bwacu ko bwogenda neza nk'abandi.
Musitanteri wa commune Kabedi umufasoni Ndayishimiye Renirida cyo kimwe nabo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko batareza amaboko bafashijwe n'ishyirahamwe ry'abaganga b'abasuwise batagira imbibe, bamenyesha ko ibitari bike biriko birarangurwa kugira bagabanye umurindi cyo kiza kiriko. Muganga Arcade Hatungimana atubwira bimwe mu biriko birarangurwa.
Tukibona icyo kiza, ingingo za mbere twafata ni uguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bakurikiza ry'amabwiriza 10 y'isuku. Twaragiye inama n'abajejwe intwaro n'umutekano eka ibisata byose kugira ngo turabe ingene nyabona twahagurukira hamwe turwanye icyo kiza. Mu kugerageza tugahimiriza abanyagihugu kwihimba ubuzu bwa sugumwe, hanyuma ni kubukoresha icyo bwagenewe. Hanyuma twaramfashidikanije n'intwaro kugira ngo dushobore guhimiriza abanyagihugu bashobore gufungura bakarabye, bashobore kureka kudandaza ibintu bidaciye mu mategeko, na cyane cyane nk'abijya badandariza kwibarabara, nk'abijya bishobora kwanduza abantu benshi nko kugara ububare budafise ubuzu bwa sugumwe, hanyuma dushobore kuraba ingene twogabanya icyo kiza.
Ujejwe kumenyesha amakuru muri MSF Suisse yabwiye Ijwi ry'Amerika ko muri karitiye Ruziba ya komine Muha hagiye kugurugwa vuba ikigo cyo kwakira abagwayi bakorera. Ni nyuma yaho bigaragariye ko icyo kiza cyakorera catandukiye amakaritiye amwamwe nka Ruziba na Kajiji yo muri zone Kanyosha ya komine Muha yo mu gisagara cha Bujumbura ihana urubibe na komine Kabedi yo mu ntara ya Bujumbura. Muri komine Kabedi y'intara ya Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uyu wa kabiri igihe cy'isaha 6 z'umurango, abunguruza abantu n'ibintu bo mu ntara ya Rumonge bari bahagaritse imirimo yabo. Abo bagendesha amakinga biyamiriza amafaranga y'umurengera bavuga ko ari katozwa n'urongo yishira hamwe ryabo mu rumonge ni inkuru y'umumenyesha makuru y'America Fidelite ishatse
Ingingo guhagarika imirimo abunguzwa n'ibintu ku makinga mu ntara rumonge nkuko bayitwiganiye bayifashe kugira bagaragaze akababaro kabo
umuntu aturunguwe w'umurunguzi niwe vyavuye ko hakuru kukubera twibwe ibintu ari karatwaka tubona ikumengo na manyanga twi nkubu uyo batubwiye ngo dutegereje kuri hangi praki ngo y'ibihumbi ngo bitandatu gutukaje tugura ngo na mituwere ngo y'ibihumbi ngo bitatu gutukaje turi hango ni karata y'ukugwego rukuru nayo nyene y'ibihumbi bitatu ngo ni baje ngo tuzokora twambaye ibihumbi bibiri
yose amu risaba ko mutanga amafaranga
ni 12 twutanga
haraheje ukwezi abagendesha makinga batswe amafaranga igihe bari ko basigurirwa ibyo amafaranga abagendesha amakinga baciye basaba kuduza ibiciro kugira bashobore kuyaronka ico gihe havuga ko umwe mu ndongozi z'intara yari muri iyo nama yari yabemereye
tushya turabwira uwo kose wabura amatari ariwe arufe tuti rero ayo mahera ntwaze ko yatara ariko igiciro cy'amafaranga ijana ijana twari dukuye natwe yuko mu bidufashamo tugakorera amafaranga amajana abiri kugeza ubu ishashyo nyego kugicana n'amazi yo kunwa uyagurikana none twege mu radutera tujahe ntidukeneye gutera imbere natwe ntutere kwisununura arufa ravuga ati atije nuri kinga ntanga amajana abiri ati rero ati mwe babahangaje ati twebadohe ijana ijana aratubwira ati arufa tigenda mumenyereza abantu mubaka abiri ntangorane baro yabaha tuti sawa
hache hindu kizibiri awalagendesha makinga waliko walihisha ama jamiri kuituru urabatari naya rumonga juvinari bigirima na mwona ama yiko lagirisha awa rongoe kubijia yinu tuzwa jibichiro awagendesha makinga wado mwekuru toke muhimu nogoza mkuduzi ibiciro ico gihe amatari ntaya rumonga yaciye basaba kumanura ibiciro akabasaba ko bandanya barihisha ijana nkuko vyahora ivyo vy'amafaranga batozwa n'ishirahamwe yavuze ko atavyarazi atasaba ko ivyo vy'amafaranga mituweli n'ikarata y'ishirahamwe ko vyohagarara nkuko abagendesha makinga babandanya bimenyesha naho amatari ntaya rumonga Juvenal Bigirimana yarashigikiye ko abagendesha makinga batokwa amafaranga y'umurengera nticabuyije ko barongoye ishirahamwe ryabo babandanya kubaka amafaranga menshi mbere kuri uyu wa mbere ikiringo ari bahawe cyo gutanga amafaranga niho cahera abagendesha makinga nabo baciye bigiye inama yo guhagarika imirimo kugira bagaragaze akababaro kabo mbere biyamirize iyo ngingo bita ya gahotoro kuri wa kabiri masaha ya saa tanu ihura amatari ntaya rumonge Juvenal Bigirimana yakoranyiriza abunguruzaba n'ibintu ku makinga ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge
muremera yuko abataxi vero bose bakorera mu ntara tubaje okay. Muremera yuko mukubamenya dutegereza kuba mufise plaque umume yanditswe ko ari nimero 810 iyo nimero ikabihura n'umuntu nyeriyo kinga ico muraceme
yego
sawa ubu rero twa gicyo twashinze ikarata yukwivuriza ko uja kuyirondera hehe muri leta nta muntu w'umuganga yoza wo muri prive ngo zana igihumbi ivyo nakajagari iyo twarayanze umume wese azoja kuyironderera iyo karata yiye ikindi twashinze amafaranga yo kuvuga ngo ni karata y'umuntu wanyi ibihumbi bitatu yayo o twabaye turayahagarika
Iyo nama hasozere hafundiswe ko uwunguruza iyo n'abantu wese ku ikinga ateze aho tanga amafaranga 5000 gusa cyo kugura imparati ariyo plaque muri mu Gifaransa ivyo navyo kubera abagendesha amakinga batacizeye urongoye shira hamwe ryabo hacya togwa muri bo umuntu azo kwikenje ugikogwa Ramatari ntara ya rumonge yongera avuga yuko wewe wa komine batotora umuntu umwe abara bakazofashanya n'uyu yatowe mikoko cyo kugenzura ngeje ikoko cyo gutanga amafaranga y'imparati kizogenda abagendesha makinga bavuye muri iyo nama bemeye ko bagiye gusubira ku mirimo urongeshira mujya bunguzaho n'ibintu mu ntara ya rumonge iyo nama yabaye adahari yamara twamwakuye ku telefone ngendanwa atatubwira ko ivyo yagirizwa ari ibinyoma Mugwa mkuu ntara ya rumonge Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Tubibutse ko mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Bamwe mu bakenyezi baba mu gisagara cha Gitega bamaze gusobanukirwa ko bitoroshe ko abakenyezi batize amashure baba mu bisagara bigira inama yo gukora akazi ko gusekura isombe mu isoko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana.
Bamaze kubona ko bitoroshe kuronka akazi mu bisagara ata amashuri bafise, bamwe mu bakenyezi baba mu gisagara cha Gitega bahavuye bashinga umugwe gusekura isombe mu isoko rito ryo mu Magarama mu gisagara cha Gitega. Aho bakenyezi baremeza ko gusekura isombe bibatunze kuko bafungura isombe ari benshi kandi bakunda izisekuwe n'isekuru y'ikirundi gusumba izisiyeye n'akamashini gakoresha umuyaga nkuba. Liberata Murunziza, umwe muri abo bakenyezi, avuga ko ufise amagara adashobora kubura icarya n'icagaburira abana. Agira akatubwira uko uwo mugambi wamujemo n'impamvu atarotaye bakukazi.
Bwa mbere twaranda bakagura aza gusekura, apa hacamwe umwe agura isekuru arazana isekuru azanye abakiriya bose baca batangura kuza barabimenyera uko. Twese rero ca tuza turagura amasekuru. Ubudandaza isombe hari usakura atwara, hari usakura arugura akaronka umukiriya wo gusakura, naho bawaje udafise umutahe urashobora kwicara ngaho ukaronka nk'umukiriya wa tatu w'amajanane ukaronka y'ubufu. Ndamuce mvuye muhira mfise tuguvu uwo munsi ndaronka gafuka abana umva birakimariye gose mva biranungiye umuryango.
Mediatrice Kamikazi amaze igihe gito ahevye kudandaza irengarenga ko yabona ko atakanyungu niko gufata ingingo yo gukora akazi ko gusekura isombe. Mu kwinjira muri ako kazi abagutanguriye babanza kukwatira muri uwo mwuga n'ugwinjiza ukarutanga nk'uko Kamikazi abitubwira.
Cyaka kazi ko gutangura isombe nagatanguye vuba kuko jewe ubwa mbere naho ndandaza irengarenga. Bana ndanga ndazirengarenga nkabona irengarenga umengo ntizintomokera neza. Hariho umugenzi rero akora akazi yo gusekura isombe, ndamubaza ati mwe harya iwanyu mu isombe mubona bimeze gute? Twari abana kukuwa mu mama twaratahana yadandaza isombe nanjye nkadandaza irengarenga nkama ntaha ndiririra ati je nabuze amahera yo gusuma nabuze na cumi n'umutahe waheze. Ndamubaza mama ati none cyandoze hi iwanyu mu isombe ngo yakwere twege mu isombe ngo byopfuma twege ngo naho zindura ngo udatwaye umutahe ngo urashobora gushika ngo abashe isombe bagashora ngo hanyuma bamabuje bakabagurira ngo hanyuma natwe akaduha tugasekura ngo ari atatu ngo ari amajanane ngo gutya ngo tukamure turarose arasi. Nanjye ndamubwira ati nanjye rero ndoze mu nyinzize acarambwira turazoza mugabo inzokubariza abahamenyereye uzobahe ari inzoga yirika. Hanyuma rero ndamutuma arabambariza hanyuma barambwira igikwiye ngo bahanda bahanyuma nje ndaza. Ubu rero je ndashima nta n'umwe akurahera je nje mu isombe muga je ndashima kuko nta munsi umwana wanjye ararusa ntatondanye umusekuzo n'isekuru nahano ntatondanye umutahe ndaza nkasekura nkasanga ndarusirazo y'abantu.
Inamahoro Ariette inararibonye mu bakenyezi basekura isombe ni umukenyezi w'umupfakazi yatanguje ako kazi mu isoko rito ryo mu Magarama.
Abanyabujumbu natanga kuyimbwira ntandayizana kayizanye abo bose baje bankurikira mwese isombe nseko ndamaze imyaka cumi n'iyo cumi n'itanu sekura isombe. Inta kitaye tajari kopfonge hera mura kura nukuri mura ko ubu bara zamgaba zakomara sekuri gusa tanange 2000 cyane bitatu eh byo kumwaka yo kagira nanje mneze ba furahisha tena tangu ni soma tena tangu banza kwaza jato je jewa ni bishoka ni nkunda cyane nka ni bishoka ngo nze nuko nyine bagacamushigiza ati ngo nyuko wazi
abakunzi b'imboga z'isombe baza kuzisuma ku isoko ryo mu Magarama bavuga ko uwo mwuga wo gusekura isombe ufasha abazisuma batagira isekuro canke umwanya wo kuzisekura hari umukiza Joha numwe mubaza gusekura isombe mu isoko mu Magarama
urashobora kubuje kuzigura ufise kindi kintu cukora wihuta gacuvuga tereka ngenda zisekuje cenko rikindi mwiri
gusekura isombe nk'umwuga mu isoko rito ryo mu Magarama abakenyezi batagira akazi baratanguye kuvyijukira kuko atamya kitani yaciye nkuko abakunda kurema iryo soko babivuga hasekura abakenyezi batanu ariko no munsi abasekura isombe muri iryo soko bigwije na kabiri ubu hakaba hasekura abakenyezi 10 igitega Fide d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ugaruka rw'abarundi ruvuga ko abanyepolitike bakuye kugwanya ipolitike ishira imbere bakuye gutunganya nako politiki ishira imbere inyungu zago ruvuga kandi ko abanyepolitike bakuye kwirinda kogosha nabi kuko ari go rusigara usanga kenshi na kenshi rusigara mu ngorane ivyo byavugiye mu kiganiro cy'abatumire Georges Nikiza hamwe na Johannes Marius Ndavyengenge reka dutangure twumvize Georges Nikiza avuga ku njyane za politike zama zigeramira uburundi n'abarundi
ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe kigihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipuza ikibazo rero cy'umutekano muke ibazo cyuko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe ku ruhande rw'iwanje kandi n'ivyo mbona ikibazo cy'ubutungane nico mbona kiri agati ya byose kuko kuva ubundi gucikukiye ibwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise kibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu gamwe itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ko ndabivuga uko ariko nuko niko bimeze aba gukonda ikigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvise cyane tutabonye ibyari byo hariho abantu ishe barica baguma bari ku butegetsi ivyo biravugwa cyane gatatu basa nuko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ivyabanyu na kabiri rero ubwo barumvikana ivyo kuja ku butegetsi n'ivyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ku bintu biraho gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero yuko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashira cyane ko hari gukingiranira kwa abo bantu
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mu bibona gute
ego je nange banje kuramutsa naba ariko arumviriza ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma jewe simava nifata ko ikibazo cy'Uburundi coba ari ikibazo cy'ubutungane Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro n'ubwo y'abandi kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ida kuinfluenza la politique nationale donc intérieure ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoke or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divise ku Burundi yaje ihari iyo ni hadarara ho nyene kuko iyo umuntu adivize avuga ati je vais diviser pour ligne avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari kuko nico gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomie politique aho niho bakoreye bigacha bituma igihe cyose habaye amatora hane hariho intambamyi cyatuma haba umutekano muke ariko kandi amatora arakenewe yamategeka ko bari hari umugabo gatazanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacu akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu aca agira iki rero aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusa bikanira isambu nicyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajyamo na manipulation moi je suis désolé mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya ujya ntabara cyane icyo cyo nabyayo bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agizibira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatereka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gatajya gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya
icyambere
cy'ishororoga icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu kiganiro nk'ikinyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utari hawe urindire uzoronka na hirya yejo utanose nawo abura urwango habura inzigo icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakaba bagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazabigira bazabigira na hirya yejo uzosanga ari ibintu bizokama biri hahandi ni kugira na akaro nk'icyajya ni kugira na akayirongere amadorari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indeba abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe
nabe neje tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya America isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya America Didier
mwiriwe neza
muri hehe muri Bujumbura muri hehe
cyende Didier ndi Bujumbura
yego murafite ikibazo murafite cyumviro nduga ku ijambo
yego je nagomba kubaza abatumire
yego
kenshi ugwaruka rurakunda gucinyizwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye ugwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politike yo guteza imbere ugwaruka itoroshe mu Burundi kuko ugwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe kuko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politike y'ugwaruka n'ukuntu ariko harapfa ugwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana ugwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bize kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ngufise ibijumbo ngo agutware imbwa rero ibyo ntitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yo guteza imbere ugwaruka kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri demiri cyane kuko ugwaruka rwaba rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uravye mu mabarabara n'ugwaruka gusa abatagira akazi n'ugwaruka gusa abicwa n'ugwaruka gusa abantu ibiyayuramutwe n'ugwaruka gusa ahubwo leta amaleta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naho akazi kobura ariko bagakereya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha mu iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu cyo kugorora n'igihugu cyotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikizana Johannes Marius bagira ico bavuze ku vyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon muri beneza
ndabumva mu nyamakuru ndamukiriza n'abatumire
e barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane cyumviro
cyumviro cyanje nashaka gushikiriza twebwe DPC twara kumva ukuntu mu Burundi ebe kwama turi mundiane tizahera ariko icyo mbona cyose gituma intambara zisutama njye ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'ingano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyanke perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadefinira gushyikira amatungo kandi atadefinira kugira cyatubariro bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana nawe wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntibafite inguvu igituma natwe tubamanikire ni ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafite politike nziza yo kugwiza akazi cyane kugira ngo yakagire neza urwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twabona yuko hoba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi bagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo eka n'ivyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi urwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo nibibazo bishobora kwicarirwa bikaganirwa ko kugira ngo nkuko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane ko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba nibyo bitewe byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyumviro bya babatumwe n'abanyamigambwe abanyepoli ku ruhande rumwe muri yo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muri yo bitahura twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe kugiti kiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle
Johannes Marius nawe mukanya gatoyi cyane gose ku vyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon
je nande nabagomba manze mpereke iki ahereje ko Georges manje ndamushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha Marco do video ku bantu bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banyepolitiki no mu masosiyete kimwe ho nyene ndamuhakarorero gatonyi cyane ejo bundi si kera bariko baraba abigisha muri university aho uzosanga muri kaminuza y'u Burundi uzosanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni ibintu birimo ne kurante none mwibaza yuko iyo yari politike yari karagira cyangwa nimwe byo kwiyuganira ko nyene bisindige no kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni ibyo biba none ahandi aho uzasanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi si ngorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo Didier yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko avuga yuko urwaruka kumba umenga nta bwenge rugira urwaruka ruvuze ubwenge rushobora nawe nyine kwiyumvira bijya kwari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyangwa gifite intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwiwe ahubwo gusa icyo nuvuga no hano ruza kumugira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo kininiki niki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza
uyu rero yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho yaganira na bamwe mu gwaruka rw'abarundi ruvuga ko abanyepolitike bakuye gutunganya politiki ishira imbere inyungu zago turabashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku gihugu cya Amerika ani uhagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi mu buhinga bw'ivyuma hari Voitex Zornyak ndabashimiye nabo nyene mugira umugoro wa mwiza mwese.